ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Chuti namwe bagenzi mu ruteze yompi ndabaramukije nongera ndabahanikaze mu kiganiro yaga cyo kuri uno munsi. Kuri mikro muri kumwe nanje Alexandre Bizimana. Ikiganiro cyacu kigizwe n'amakuru tugiye guhera i Murongwe aho habaye igabura ry'ibikoresho by'isuku ku bakenyezi n'abakobwa b'impunzi z'abarundi bo muri site ya Murongwe. Utudobo duto duto, amasabune y'isuku, uduhuzu two munsi n'ibikoresho byo mu mihango bikaba ari byo byatanzwe n'ishyirahamwe AFPD Idonido na mugenzi wacu Edouard Nzambimana.
AFPD ni ishyirahamwe ry'abakenyezi bo mu kibano, iryo naryo rikaba ryaratanze ibikoresho by'isuku ku bagore ndetse n'abakobwa mu isite impunzi z'abarundi ya Murongwe. Aho ku bakobwa bakaba baronse guhera ku myaka 12, ariko icyo twomenya nuko abari bategekanijwe kuronka atari bo baronse, kuko ibyo bikoresho byabaye bikeya nkuko byabonetse.
Waduha udukotekse, udukareso, udusabune n'ibindi n'ibindi byo mu majambo make byatunezereje cyane.
Mwarose kotekse zingahe?
Imwe.
Ikareso?
Zibiri.
Hamwe na isabune zingahe?
Imwe.
Bababwiye ko bizomara igihe kingana gute?
Amezi atatu.
Aho abataronse bakaba batewe n'agashavu n'ibyari bisigaye bikaba byaciye byibwa. Tubamenyeshe kandi ko iryo shyirahamwe AFPD rigize kabiri ritanga ibyo bikoresho, kuko no mu mwaka uheze ibikoresho nk'ibyo byatanzwe. Abaronkejwe ibyo bikoresho n'abatabironse bagasaba AFPD kuronsa abo bataronse nabo, kugira ngo nabo bashikigwe n'iyo mfashanyo.
Tubandanirize ibaraka aho ishyirahamwe Seyiser ryagarukiye ku mpunzi 30,000 zo hagati mu gihugu bo mu izinga rya Ubwari no mu bumanuko ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika. Ibigwati 40 nibyo byatowe kugira bironswe ifu y'ibigori, ibiharage n'amavuta yo guteka. Mu kurangiza tuje mu Rusenda aho habaye igabura ry'amasabuni yo kumesa hamwe n'indobo n'ishyirahamwe Kimuntu IDES mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Isabuni zitatu ku mezi atatu ku muntu umwe byahindutse bigera ku isabuni zitanu mu mezi atatu ku muntu umwe. Idonido na mugenzi wacu Aimable Kavunjapori.
Ishyirahamwe ya Seri ribicishije mu ishyirahamwe ya IDES ryatangiye gutanga guhera ku yo wa mbere amasabune yo kumesa n'indobo ku mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda no mu isite ya Murongwe. Umushingantahe Rodriguez yaserukira iryo shyirahamwe mu ikambi yamenyesheje ko urutonde rwahindutse gato, rwavuye ku masabune atatu kuri buri mpunzi mu kiringo cy'amezi atatu rwimukira ku masabune atanu mu ico kiringo nyene. Twifuje kumenya impamvu yishuye ko izo sabune zongererejwe mu ntumbero yo korohereza impunzi zari zimaze igihe zivuga ko isabune imwe idakwiye.
Je n'ukuri nitwa Nikigumije Clementine, uyu munsi ndashimye ndakengurutse ko twahora dupokera isabune zitatu ku mezi atatu, ariko uyu munsi twapokeye itariki zitanu. Twanezerewe cyane kandi turashima, ariko ikibazo tugifise ni ikibazo cy'inzara byerekeye ibifungurwa. Dorale 12 ntacyo zatumariraga, twifuza ko nabyo babidufashamo bigahinduka tukaronka ziriya 15 twaza turonka, uragira muri faru kabura icyo usuma kubera idorale zitakwiye.
Nayo indobo zikaba zigenewe ingo 391 zisanzwe zifise imiryango minini minini guhera ku ofisi abantu batanu kuduga, kubera ko zari zidashobora gukwira ikambi yose. Impunzi zikaba zishima iryo pokera, ariko zikanasaba yuko honahinduka n'ibijyanye n'ifungurwa. Mwomenya ko kuva ikambi ishingwa mu 2015 kwari rya mbere isabune zongererejwe. Jende Aimable Kavunjapori mu Rusenda.
Lino ngaha ikiganiro twari twabateguriye kuri uno munsi kirangiriye. Ni ikiganiro mwateguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jacques Kahora, mwagishikirijwe nanje Alexandre Bizimana ari kuri mikro naho ubutaha murakoze.